Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 10 ukwezi kw'icenda mwaka 2018. Ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Federica Nkundikije. Amakuru atangazwa n'ibiro by'umuhuza mu biganiro by'abarundi yavuga ku biganiro by'inshuro igira gatanu bishobora gutunganywa muri uku kwezi kw'icenda. Leta y'u Burundi iramaze gutangaza ko izo kwitaba ibyo biganiro nk'uko biherutse gushikirizwa na Joseph Ntakarutimana, icegera c'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, inyuma yaho intumwa z'umuhuza zibonaniye n'abanyapolitike bahurikiye mu migambo itandukanye mu Burundi mu ndwi zitatu zirangiye. Joseph Ntakarutimana:
Baje kugira ngo turabiko twategurira hamwe ibiganiro bizokurikira bazotuma ko mu minsi imbere. Twaganiriye neza rero kuko ni byiza ko baza kutubaza tukaganira inyene bategura kugira ibintu bigende neza. Twumvikanye yuko nibararika inama ikurikira tuzoyitaba.
Urunani Senarede rutavuga rumwe na leta rutari rwitabye ibiganiro by'inshuro igira kane vyabaye mu mpera y'umwaka uheze yarusha na rwonyene ku munsi wa gatanu rwaratangaje ko ruzokwitaba ivyo biganiro kandi rwiteguriye kurondera inyishu y'uruhagarara rwa politike mu Burundi, nk'uko umuvugizi Urunani Senarede Onesime Nduwimana yabibwiye Ijwi ry'Amerika ku munsi wa gatanu. Urwo runani rurangije ibiganiro rwari rumaze imisi rugira n'izo ntumwa. Onesime Nduwimana:
Twababwiye ko atakindi gishobora kutubuza kuja mu biganiro birondera amahoro igihugu c'u Burundi n'abakibamwo, k'ivyo biganiro naho bituma sejo twebwe twubijamwo, kandi ko nayo matora ibisabwa vyose kugira ngo habe amatora mu gihugu, amatora meza, amatora yemewe hakurikijwe akarangamutima k'amasezerano yategujwe ku mwaka w'2020 yarusha, nayo nyene atacu tubuza kuyajamwo naho batorindira mu mwaka w'2020.
Amakuru yemeza ko abarundi bose bagiye kwitaba ibyo biganiro kandi bazoja mu biganiro bafise ishaka ryo kurondera umuti w'ibibazo vya politike. Ni inkuru yeza agatima abarundi basana bariko barata icizero ku banyapolitike bamaze ikiringo gishika imyaka ibiri batarashobora gupfundika amasezerano y'amahoro. Mbega ivyemezo vy'abanyapolitike vyo kwitaba ivyo biganiro birabaha akizero? Mbega ibintu mwifuza kwabo banyapolitike boshira imbere muri iyo mishikirano y'imirije n'ibihe? Ibintu mwibaza ko batoshira ku rutonde rw'ibizo yagwa n'ibihe? Intambamyi zishobora kuba muri iyo mishikirano n'izihe? Kuri ibi bibazo vyose rero uyu munsi twatumiye bamwe mu banyapolitike bakurikiranira hafi politike y'Burundi. Turi kumwe na Onesime Nduwimana, umuvugizi w'Urunani Senarede. Muri neza Onesime Nduwimana:
Mwiriwe, mwakoze kuntumira.
Murakomeye?
Basha, turakomeye cyane.
Ego, turi kumwe kandi na Jacques Bigirimana, umukuru w'umugambwe FNL. Muri neza Jacques Bigirimana.
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye?
Turashima.
Turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye ari mu murwi urwaruka rw'amarwateya kamo abanyapolitike kabasaba gushira imbere kazoza kugwaruka. Mwiriwe neza Lionel Ndayizeye.
Turabona mukije kwicu rya America tunge turamukije n'abatumire muri kino kiganiro.
Murakomeye?
Ego, n'amahoro turashima.
Ego rero tutarinze kwatesha kanya, reka dutangure kuri wewe Onesime Nduwimana. Urunani Senarede muhurikiyemwo ntirwitavye imishikirano ya nyuma abarundi bagize mu mpera z'umwaka uheze, ariko mu ku munsi wa gatanu muheje kubona nani ntumwa z'umuhuza mwaratangaje ko muzo kwitaba imishikirano y'inshuro ya gatanu ivugwa ko ariyo ya nyuma. Mbega icahindutse n'ikihe ko ubu mwemeye kuca mu biganiro?
Ico nobamenyesha ko nuko n'ubwa mbere tutanse kuja mu biganiro kubera ukwanka kw'amahoro agaruka mu Burundi, ko abarundi batunganirwa bakaronka ubuzima nk'abandi barundi bari nk'abandi bantu bahurikiye mu bihugu vyabo basanzwe babamo. Ico twanse nuko kijya gihe badutumiye mu biganiro bitateguwe, hanyuma batumira abo bashaka bihitiyemwo, hanyuma bavuga ko ibiganiro ari byo vya nyuma, biboneka neza yuko bari mu mutego wo gusiganwa n'ikiringo ubutegetsi bw'Ubujumbura bwari bwashyizeho kugira ngo bushobore kugenda mu matora kamarampaka canke referendum yo guhanagura ibwirizwa shingiro bavuga bati twari twabati twarabivuganye ati tuvuye kuvyemeza kandi ayo ari icitwa zogira ngo bafute amasezerano y'Arusha yapfundikiwe Arusha Burundi kwiyumvira rero kubu hariho ibyahindutse cyari kibuje caramenetse ubu tuzogenda badutumiye nka Senared badutumiye twese atanumakumiriwe badasuye kurobanza nabo dushaka nakana nka turamwanse hanyuma twicarira ibyo bibazo byose n'ayo mateko mashasha basize ko yo guhamba Arusha arimo twibaze ko atakibazo cyo bituma tuvuga tuti twibwe ntitwasibiganiye sinibaza mbere nuko ukuvuga yuko ari byo bya nyuma umuntu aba yabyumviriye neza kuko kwitwebwe sinibya nyuma n'ibya mbere kuko cyose bagiye mu biganiro akenshi ntibanadutumiye hanyuma ni ntanicyo bigeze bashika ko nuko atari nibyo bitaba biratangura
yego kwitaba ibiganiro umushana nayo nzime kwitaba ibiganiro n'ikintu kimwe hanyuma kuja mu bigane mufise umutima wo gushira imbere inyungu z'abarundi n'ikindi kintu muremereye abarundi ko muzoja muri ivyo biganiro mufise umutima wo gushira imbere inyungu z'abarundi
ikwemera gusa kuja mu biganiro dufise inyungu dufise intumbero yuko abarundi inyungu zabo zubahirizwa bagasubizwa gateka ahubwo tuzoja kure gusumba ngaho tuzoja kure kugira ngo ibi bidushike ntibizose kudushikira kuko mwarabonye ko abarundi baganiriye neza mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu hagatunganya amatora atunganijwe neza abarundi yose n'amahanga akayemera abantu batavuga bati uburundi ni igihugu c'akarorero baramenye ayo matora yagenze ineye igisoda kiriho kiravangwa n'ibindi hanyuma imyaka cumi iheze tugaca dusubira mu byo twahoramo imyaka icumi iheze mu myaka icumi iheze hari habaye kudeta ubu tuzoja kure dushireho uburindi ntagire umuntu dusaba kwigira akarima kwigira uburo buteze ngo uko avuga ngo jenda towe n'abanyagihugu ndashobora guhonyanga amategeko ndashobora kugaruka n'injyane mu gihugu ngo nitwaje ngo naratowe urumva si ibiganiro bisanzwe kuri jewe numva ari ibiganiro byategeza kuba ibya nyuma mu Burundi ibiganiro bihamba burundu iyo ngendo y'indyane mu gihugu ya Amerika iribonekeza ku myaka 10 ku myaka ingahe
Egome namwe Jacques Bigirimana ibiganiro bihuza barundi biramaze imyaka 2 ataco biravamwo ari amakuru atangazwa ko atangoga imirwi itandukanye kana uruhande rwa leta rushobora kuba rwarashize muri ibyo biganiro iki gihe murabona ko hazoba hari ugushaka gushira imbere inyungu z'abanyagihugu Jacques Bigirimana
murakoze nkuko mubizi nta na rimwe abantu bazima abantu bakuze bipfuriza neza igihugu n'abanyagihugu bashobora guhaguruka bagahagarika ibyo bari bagejejwe gukora imirimo yabo ya minsi yose bakajya kumara indwi zibiri mu kindi gihugu bagiye gufina rero igihe cyose twahagurutse tukajya hariya yarusha twaba tugiye kuganira kugira ngo turondeze hamwe inyishu y'ibidutandukanya inyishu y'ibintu tumva kumwe rero n'ubu kuko twabyemeye umuhuza akadutuma ko kandi nazo dutuma ko tuzokwitaba dufite intumbero y'ukubaka dufite intumbero y'ugutuma amatora ategekanijwe mu 2020 agenda neza kandi akitabwa na bose
hariho amakuru atangazwa avuga ko hariho abanyapolitiki kenshi na kenshi badashira ingoga muri ivyo biganiro mushikantahe Jacques Bigirimana ivyo nibiyego vyashikirirwa cyane cyane ku vyerekeye leta y'u Burundi murizeye icyo kibazo nsubire ndakibaze murizeye kwivyo ubu ibintu bizohinduka mukavi yarusha mufunitse amasezerano
cyo se ndumuvugizi wa leta cyo ndumuvugizi wa umugambwe iyo leta ivamwo jewe ndumukuru umugambwe FNL ndumugambwe utari muri leta ariko yaba leta yaba n'abatavuga rumwe nayo aho tugeze nuko dutegura amatora yo mu 2020 twese tuyarimo aha rero sinibaza yuko ari umuntu n'umwe atipfuza icyo kintu ku bwanje ndazi kandi emera yuko twicaye hamwe dufise umutima umwe ntacyo tunanira uburese no bwangu bizogenda ukicerezogenda kuriya mugabe cyo nipfuza nuko twokwerekana yuko dushoboye kandi dushoboye gutanga karorero ku Barundi no mu bindi bihugu. Rero dusaba Imana duhure dufite umutima w'ukugomba kwereka abantu ko dushoboye kandi birashoboka.
Ivyo biganiro mu kanya gatoyi cyane rwose, ivyo biganiro bikwiye kuba ivyanyuma.
Kwa twaravuze yuko ibiganiro twabigiyemo kuva kera, kandi ibyo tumaze kujyamo turamaze gushika ku kintu nyamukuru ejo bundi duhuka yohoho twasa n'abahejeje ibintu bibiri gusa nibyo tutari bwa bwumvikane ko sino ibindi byose ingingo zose bari baduhaye twe twashikirije umuhuza twari twazumvikanye ko twese hari hasigaye ingingo zibiri zo nazo zarashoboka yuko tuzibandaniriza i Bujumbura. Ibyo rero hamwe n'unyuka gushaka kojamwo ibyo tutari bwahurize ko tutari bumve kumwe birakunda ko twobiherahereza ko mugabo cyo nakubwira cyoco nk'uko duherutse kubonana n'userukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ni ukuvuga intumwa y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Michel Kafando aherutse kutwakira i Bujumbura. Twaravuganye n'abanyarwanda aravyemera yuko iyi round iba iya nyuma, kandi ko ari ibiganiro bitegura amatora yo mu 2020. Nibaza rero yuko atawe asubiza inyuma iyo ntambwe, kandi yaratubwiye ati icyari gutuma iyo ntambwe idakunda, icyari gutuma ibyo biganiro bitaba ibya nyuma, ni uko bosubiye muri bo bahora bita ngo amaguverinoma de transition. Ati ku bwanjye, ku izina ry'iwanjye no ku izina ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, iyo guverinoma de transition ntizokwigwa. Icyo ni kirimo amatora yarabaye byarahize ubutegetsi burahari, ubu ni ukwiga ingene amatora yogenda neza mu 2020. None kugira ngo kwiga ikintu gusa kimwe cy'ingene amatora yogenda neza akajyamo bose n'abo bahunze igihugu bagataha nk'abarundi, kandi bene Burundi bafise uburenganzira nk'ubw'abandi, ibyo bidufata umwanya ungana gute.
Lionel Ndayizeye muri mu rwaruka rwa Nyerutera Kamu abanyapolitiki ku mpande zose kabasaba gufundika amasezerano y'amahoro kugira ngo urwaruka ariko kazoza eka urwaruka rwo muri iki gihe nabwo nyene rugire akarorero keza eka rushobore nabwo nyene no kwiteza imbere. Ibibazo bihanze urwaruka ni byinshi cyane rwose. Aya makuru atangajwe n'abanyapolitiki bavuga ko bazokwita ibiganiro bafite n'umutima wo gushira imbere inyungu z'igihugu. Mwebwe muyakira gute?
Ego nagira nshimire cyane abo banyepolitiki mwatumiye, by'ukuri urumva bariko baravuga, urumva yuko bose by'ukuri novuga yuko bo bafite objective imwe, kandi by'ukuri uravye uno munsi aha Barundi aho Burundi bugeze urabona yuko by'ukuri iyo icaba ico uwo buri cyo cyose urabona yuko yaba ku bitandukane by'ibyumviro yaba ku bitandukane by'imigambi cyane ku moko urabona yuko Abarundi bihari hageze yuko by'ukuri Abarundi baje hamwe bakagera objective imwe kugira bateze imbere igihugu no kugira baronderera amahoro igihugu. Urumva nk'akarorero uwo mushinga ntahe ahagiye kuvuga muri FNL bene umuvugizi wa SNLD, urumva yuko bose bafite objective imwe. Byukuri turasaba nk'uko abivuze ati reka dusaba Imana byukuri n'ubu nimwashikariya yarusha muzogume mufite objective imwe ntibihinduke, kuko mwavuze ikintu cyerekeye abanyapolitiki bamwe bamwe bafite inyungu bagomba kuvuga bafite inyungu aho begamiye nibyo bagomba gushikako. Byukuri yaba muri leta yabo muri muvanse nabo muri opposition byarabonetse cyane cyane cyane, kandi n'ubu turabye imvugo za bamwe bamwe urabona yuko by'ukuri bamwe bamwe bafise ama objectifs yo kuvuga no kuvuga ibintu inyungu zabo bwite. Twebwe nk'ugwaruka icyo dusaba twagira dusabe nk'abo banyepolitiki barutangiye imbere batwereke umuco, batwereke umuco. Jacques Bigirimana aravuze ati amakungu n'abarundi babone yuko hariho abagabo bijunja n'ijambo, babitwereke muri ibiganiro bagiye kuvuga ko ari bya nyuma, kugira Uburundi igihe cyasubiye inyuma kuva muri 2015 gushika no munsi tuko turavugana, nagira mvuge yuko nk'Uburundi bwa bwasubiye inyuma nk'imyaka 20 cyangwa imyaka 10 urabye aho bwari bugeze. By'ukuri bahagarare nk'abantu b'abagabo bahagarara igihugu by'ukuri batore inyishu y'ikibazo. Ikibazo cyabaye mu 2015 nticari ikibazo cyari gutuma aha Abarundi bashika no munsi aha no munsi Abarundi tugeze, ni ibintu by'ibitera soni. By'ukuri bahagarara nk'Abarundi, bahagarara nk'abantu bagomba gukingira igihugu by'ukuri ntikije kure. Yaba mu muri leta bagira ibyo bahebye, yaba no muri SNLD abo muri opposition radical bagira ibyo bahebye kugira bashobore gutora inyishu z'ikibazo kiri ngaha mu Burundi. Murakoze.
Yego mu kanya gatoyi cyane rwose. Ikintu mwebwe nk'ugwaruka mwifuza ko bushira imbere muri ibyo biganiro bazogira mu kwezi ni nk'ibihe? Mu kanya gatoyi cyane rwose Lionel.
tugugwaruka dusaba namahoro kuko ahantu hatagira amahoro nta kintu na kimwe gishobora gukoregwaho ahantu hatagira amahoro nta kintu na kimwe igihugu cyose kitagira amahoro murabona mu bindi bihugu murabona nk'ibyo bihugu bya Somalia zahehe n'igishura kwa avansa byukuri ikintu cambere dusabye ni mumanze mudrose amahoro igihugu cy'u Burundi kuko igihugu cy'u Burundi abantu bakibujije amahoro nagira ndababwire ko ari abarundi bonyene ntibazosubira kuvuga ko ari abanyamahanga nabo bo muri leta nabo muri opposition nibo batubujije nibo babujije amahoro igihugu cy'u Burundi nibamanze barose amahoro igihugu cy'u Burundi hamugwaruka nibamana turi mu mahoro tuzoheza dukore tuzoheza dusaba ibindi mugabo twumva yuko turi mu mahoro
tubibutse njuti mwese ka muri ko murabandanya kumiriza iradio hijwe ya America turi kumwe na Gordien Mirweneza
mahoro
muri hega Gordien
murundi muntu yakaru
ya kazi na kikirundi ninde
nyakimana Gordien
hakizimana
Hatsimana
Gordien murafite kibazo murafite cyumviro twatumiye abashinga ntahe bakurikirana politike y'Burundi twari tuvuga cyane cyane ku cemezo bose bafashe cyo kwitaba ibiganiro eka no gutegura amatora yo mu 2020 duga ku jambo kibazo cyumviro
ubwa mbere nagomba namutenya ko wajyake
arakumva
Aja namubaza ati mbe mungiye nko mu biganiro bagati bakubwira ati subiza umuganwe uwa gutanguye ariyo nyakubagwata kwaza gato cyogenda gute bomba wo gusubita cyane bega mugiye mu biganiro akenshi mwakonda gushyira imbere inyungu z'ugwaruka cyane imigwi nyine mwivugira ibyago nyine biha business zanyu kandi niko kabaza narinze murakoze
murakoze reka Jacques tumuhe jambo Jacques Bigirimana aduga ku jambo mu kanya gato
utoje mu kibanza cy'umuhuza kuko urumva kukeneye yuko ibiganiro byogenda neza ubundi bukaronka amahoro na mugwaruka mukabonerwaho rero icyo kibazo nimba kiri mu bizokwigwa kidotangirwa igishu mugabo reka tuwe turarindira giheze kibazwe n'icyabazwa abazocishura bariho
reka tubaze n'umushyana Odezibendo Imana yabaje kindi kibazo kibaza ati mbega muzoshira inyungu z'ugwaruka nico kibazo namwe Jacques mwari kwa mukwiye kucishura mbega muzoshira inyungu z'ugwaruka imbere canke duka ku jambo mushya nahe Onezim
bo nimwaba mwakurikiye ngene navuze narabwiye ni kugira amasezerano meza no kugira amatora meza ntibihagije harakwiye ko ivyo bintu uko biba byabaye bica bigira ico bizofasha abariho na cyane cyane abazoza iyo mvuze rero rwaruka simvuga rwaruka uburundi bwibarutse uyu munsi ruhumeka mvuga n'abazovuka bazoza twategereza gukora ibiganiro bizotuma babaho neza tugashiraho inzitizi zikwiye mu mategeko no mu myitwarire ituma umuntu ibyavuye mu biganiro byashyizwe mu mategeko adashobora kubisoma uko ashaka ngo nuko yatowe n'abanyagihugu icyo kirakomeye cyane aha rero ugwaruka ruzi ko rutariko rujya rusahurana ko n'abana ruzokwibaruka imyaka n'imyaka bazoshobora kubaho neza ugwaruka ruzogira umutima uri mu nda ushaka gukora politika kore politike ushaka gucuruza acuruze ushaka gukora ubuzi butandukanye ushaka no guhimba agakora ibyoga juruniki amenye ko bikora umutima uri mu nda naho twe duhagaze kandi cyo bizoba kitujyana
Lionel ndayizeye hari amakuru akunda gutangazwa n'abanyapolitike cyane cyane n'ugwaruka ruvuga ko igihe cyose ingwano Burundi gukunda kugira ni gihe habahegereje amatora canke habaye amatora ico kibazo kubganyo cyoterwa nyinshi gute Lionel
ico no vuga yuko igihe habaye amatora canke hegereje amatora niho ubona igihe cyo Burundi gikunda guhura n'ibibazo gikunda guhura n'ibibazo muri ico gihe kubera hariho no vuga abanyapolitike nubu uvyukuri ugerageje kuraba yabamenye politiki bari muri senarede ngaho mwatumiye umuvugizi wabo urabona vyukuri ko dafite objectife imwe tora twumva bariko ratora baturikira uwo senarede ukumva ibyo bapfa ukumva ukungene bakizanya ibica nke biriya muherwa kumva yaba batowe n'abatatowe ukungene bakizanya ibi nibi 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 ari no vuga ari nka association ari nka senarede urumva yuko batabafite amobjectife amwe nubu vyukuri igihugu cy'u Burundi cy'amakigira ibibazo mu gihe hegereje amatora kubera bataba bafite objectives zimwe kubera ingufu bataba bafite atari ari zimwe bavuga ati je ni nagomba gutera akajagari reka ntera akajagari kubera nubundi naho ntotera akajagari cyabindi shaka sinzobironka mugabo mfume ntera kajagari nyene bamwe hariho no vuga abanyepolitike bamwe bavuga ati dufume dutura hasi dufume bisanzara hariho abanyepolitike mu Burundi mbere babonetse cyane mu byo bavuga bameze nkuko nabandi bavuga ati reka twopfuma tugira bukebuke mugabo inyishi gatogwa atakintu na kimwe kinze kononekara rero babona abo banyepolitike rero ntibafite objective izimwe hariho abagomba kunyigwanira inyungu zabo mbere nkuko je ndabibona uno munsi nibo benshi nabagomba kugwanira inyungu z'igihugu ukabona nibo bakeye cyane ukabona n'ico gituma ubona igihugu kimaga ifise kuzinga mikwa kwa politike muri mu buryo cyo turabivugamo
munshi nayo onezime ndabimana hari kintu cyokorwa kugira ngo Uburundi buvavanure n'ingorane bwagize kuva araheze imyaka itari mike aho kenshi na kenshi amatora ageze canke yegereye haba indyane za politike ika abantu bagacanamwe ika indyane zigakwiragira igihugu cyose hari kintu cyokorwa kugira ngo ibyo bintu bigirwe umuziro
mwejeje kuvuga yuko ingorane izikunda kuza imbere y'amatora canke mu matora canke nyuma yayo hanyuma Jacques Bigirimana nawe yavuze ati nakafando yarabemereye yuko ataleta mfata kibanze ikenewe kandi koko mitwe bwe nta numa yihagaze ko nta numa yigira ko arico cangombwa ariko kutakivuga nico kibazo navyo nyene kubganje nibaza ko ari kwibesha cyane kuko nimushobora ku ntabona ashobora kuvuga ati ntihazogaruka matati kandi ari karayasasira indava ireta yifata kibanze kuri jewe siyo kuronya ibibanza byo mumfata kibanza biguma ari byo mumfata kibanza je narabaye umushikiranganje muri leta mfata kibanza n'inyuma yaho narakoze akazi keshi keza cyane mugabo ageze ku byo ntemeya ntibyabuze ko ntagasubiza iyo ngorane yarifiswe nabiyumvira ko basubije akazi bo cabahwera najya ndabahumuriza urabaho mugabo ntube mu mugayo icyo vuga rero cya leta mfata kibanza kiza cyayo niki gibituma atarufu n'impfane biba bigabanya ingorane na cyane cyane zifatiye kumwikeko nk'ubu unye ushizeho leta mfata kibanza nta muntu azoshaka kuvuga ngo ubushikiranganje bw'intwaro hagati ngo n'igisoda cya leta n'igipolisi cya leta ngo byaragize iterabwoba ku mugujeje w'amatora cyane kuri sentare yubahiriza ubwiriza shingiro n'ibindi ibyo babyita kwa nk'ingorane nimba batwara unye bavuga bati aka izi nzego za troisième mandat ati nakantu twitoraguriye nibakatureke nibashaka nibakaje bakamare mugaba gahejeje bavuga ati harageze ko abarundi baronka amahoro kuko nta uri karanigana n'imisi ivyo tugezemo ubu nivyo kuba ku Burundi buzoba imyaka na izana amajana abiri amajana atatu nkuko mu bihugu bimwe biteye imbere nka Amerika n'ibindi bakubwira bati bwiza shingiro ryacu rimaze imyaka amajana n'amajana atanu amajana atatu ure twipfuza natwe ko tuzokora amasezerano tukaronka ibwirizwa shingiro n'amategeko bizotuma Burundi buzogendera ku imyaka amajana niho Burundi buzotora inyishu y'ibibazo bufise nande kuvuga ngo nze ndifite ngo ndi umuminisitiri wa manda ngo nibagahagarika ngo bakazana mfata kibanza nzabambaye wane ibyo nibavye ufise ibyajyana yoragura ibyo ashoboka bihere mugabo twubaka igihugu cyakaje kanzoza
namwe Jacques Bigirimana mukanye gato icyo kibazo nyene mugire cyo mukivuze ko
nga ayishobora kuza kuvuga ibijanye na leta afata kibanza aho bari ko dasubira inyuma nk'ibirenge icyo twarakirenganye kandi asavye mugomba ko tubana ikiganiro icyo kintu gishobora kuko carishwe n'abanyagihugu murazi yuko abene gihugu baherutse kujya mu matora y'ukwemeza no guhakana ibyirizwa shingiro hanyuma icyavuye mu marakibonye bagemeje ku bice birenga 73 kwijana sinibaza ko yaba uwo muvukanyi wanjye Onesime yaba jewe dufite icyo tuvuga imbere y'ingingo abanyagihugu bavuze aho turarangije igira kabiri muri ibyo byitwa shingiro nyene mbere no mu biganiro byahuje abarundi nyabwabo baravuze yuko bipfuza ko amatora yoba neza ku mugaragaro atabakumiriye mbere bishobotse n'abarundi bahunze igihugu cyabo bakaba batanye
ikibazo ariko Jacques ibibazo biboneka cyane cyane igihe cy'amatora imbere y'amatora cyangwa inyuma y'amatora ibyo bibazo byotorerwa umuti gute kugira ntibizosubire kuba ibibazo byama bihanze abarundi igihe cyose amatora yegereje cyangwa aheze
ibibazo byama biba imbere y'amatora cyangwa inyuma cyane imbere y'amatora niyo migambo ya politike cyangwa abanye politike bagomba gutwara igihugu batatowe. Iyo niyo ngorane ya mbere ihaba. Na bavuga bati atari twebwe tubibure twese. Dufate ko byari byabaye mu 2015 mwese mwarabonye ikibazo abantu bitwaje ngo ntibagomba kubananya amatora. Bavuga ngo manda gatatu ya Petero Nkurunziza. Je ubwanje narabibaririye kandi nabo tuko turavugana barabizi. Naravuze none ko amatora y'abashinga amateka ari yazotangura. Petero Nkurunziza akaba atazoyajyamo. Mwebwe mukaba ataco muyagiriza. Ntimwoza ngo tuyajemwo muyasinde. Hamwe ugaragaye neza ko ari mwebwe mukobe mufite ingumbu. Mugaruka 80% y'abashinga amateka. Petero Nkurunziza ntazokwirwa arigora ngo aratanga kandidatire yiwe. Azoyabonye ko yatsinzwe. Ni muzero tujye muri amatora. Atagira ingorane atagiramo tubazeme manda baranse none mwumva babashaka iki rero n'ubu kugira ngo amatora agende neza bizimbere amatora bikunda kugorana bihare bihave ni bikuremo kugomba gushikira ubutegetsi batabicishije mu banyagihugu ibyo bintu babimenye n'ico catudingamitse ukadoma ngo societe civile iradutse iri buje gutora n'abanywanyi ifise igishagira icyo shikirije mu bijanye n'amatora bitayiraba none mugomba tugire gutabwa kagati y'amatora yoba igihugu igahagarara neza kikaronka imfashanyo igihugu igatera imbere abantu bagatekana twebwe nako tuzoronka tubeshe amakungu nibo bidahora bitugaburira ko twatanze information z'abariko barapfa z'abariko baragirwa nabi ntawe tuzoronka tuzitanga zihari ndetse tuzohembwa icyo cyo kitubuza amahoro societe civile nirayihibyirya itekereze ireka abanyepolitike bagire politiki abanyepolitike nabo nibemere yuko badatowe sikosa ry'umugambo uri ku butegetsi sikosa ry'imigambwe nibabite ku batabatoye kandi abo nabo nibo bacarubanza bo n'abanyagihugu bumve yuko twebwe tubiteguye rwose kugenda amatora uko azoba yatungura ndatungwaje neza kuko tukubira umuntu umwe mugabe tuzoba turonse tuzoyemera kandi ubundi twarayemeye nabo bahadine bayemere
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Emile. Emile muri
neza muri neza ku Ijwi rya Amerika
muri neza muri hehe Emile
Nga mu karere k'ibiyaga binini.
Yegome akazina kawe k'ikirundi?
Yeah, akazina kanje nitwa Emile.
Uduga ku ijambo rero ikibazo cy'umvira.
Cyambere na mbere mba ndashimira ku Ijwi rya Amerika ukuntu mwatumiye impande zose abari muri opposition n'abari muri leta. Reka na twebwe gwaruka ndumva mwatwibutsa mwadutumira twese.
Yego.
Nashaka kumera nk'uwa mbere manze ntange intererano ya twebwe urwaruka kubera yuko ujye gwaruka nibwo igihugu gisa n'igihagazeho cyane kuko biza gupfa byose bifira mu gwaruka. Abanyepolitike barafata bakatubesha ibintu bidafite umurongo hirya no hino bakatubesha ibintu baza kwisimikiza ugwaruka kandi kuko nibwo nyine mu bisanzwe rusa n'ufite ingufu. Nashaka kubwira uwo muntu w'ugwaruka nyine mwasiniye abera ijisho ugwaruka nk'uko twese tubera ijisho ntidusubire guhendwa n'abo banyepolitike baduta mu rudubi cyangwa babesha abandi bashobore kutubesha badushyira mu bintu bidafite inzira nziza. Tujye ku nivo imeze neza bareke gutubeza cyane ba kabiri nabo uwo Jacques niwe cyase gutuma niwe mbona umenga ari muri guverinoma yaho yo ngahe iwacu muri leta y'i Burundi. Jacques ndagutuma wewe ndagutuma yuko uwo mbwira leta y'i Burundi nk'uko watumwe n'umuhungu yitwa Emile w'ugwaruka ati kujya kujya musenga musengera igihugu musengera igihugu n'umundi mufata igihugu musire musengera ibi bintu by'imanuro z'ibiganiro byacu mu bisengere kugira ngo mutume mu bisengere imisiri yabamufashije mu gihugu pe kandi mwaramufashije n'abarundi bose hama bona muri iyo opposition nawe ndamutume agende bazogende nkuko bazosimigwa bazogende bahagarire opposition nkuko nyene bibimeze ntibabiri nani ananize ibintu bya cyane bumvikane bahuza kuko urabona ubwambere bigira ibintu birebire ngo ngukingwe kingo matora ngo manda ya kabiri ya gatatu ngo nibikiriniki bagende bazimanda barayihaye zararangiye imyaka ibiri ntiyotunanira ntiyobananira kwihangana nk'uko babaye bemere bihangane mbere nk'uko bimeze pe kuko akagiye mugufa agiye mu kanwa k'imbwa ngo bakuza mu buhiri iyo migani tuyihorere mugo bihangane nta kundi basenga Imana gusa Imana izosubiza. Murakoze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze Emile kumpanuro mutanze reka dutangure ku kama mwateye Lionel Ndayizeye avuga kumuvuga ko yoserukirwa rwaruka duga kwijamo mu kanya gato cyane gose munsi y'umunota umwe ndabona ko yateye kama batubire bose umwe wese turamuhijambo reka dutangure ku Lionel akama mwatewe ku guserukira rwaruka duga kwijamo.
Ego twebwe akamo twatewe twakumvise nk'ugwaruka kandi by'ukuri avuze ikintu gikomeye cyane abanyepolitike bo ku mpande zose babyumvise by'ukuri abanyepolitike bamenye ugwaruka ntibazi bararukoresha kubera rukenye urabona ngaha mu Burundi wacu ugwaruka rurakenye urumva rero umuntu umuhaye amafaranga yo gufungura ayo kurya urashobora kumukoresha ibintu byari byo byose urabona ibintu byahitiye muri 2015 urabona yuko ugwaruka ariko gwafashe iya mbere mu kugira nabi kugira igihugu gishike uno munsi no vuga ibintu byononekaye nta mutama murabona yuko atabajake bigira imana mwabonyemmo ntabahone zime mwabonyemmo mugo magumye mubona ugwaruka mugabo bahone zime nabajake barababaye aba promoter batabobo tubwe for example sindabagirije mugo hariho abanyepolitike bakoresha uburyo kugira ugwaruka nabwo rushobora gukora ibintu bitameze neza mwarabibonye mwese muri 2015 hamanagira nsabe ugwaruka aho go baruri hose yaba mu Burundi cyangwa mu makungu rutegereze kumenya icyo rucyo no kumenya vision rumenya objectif rumenya iyo ruko ruraja rurondere abantu b'inspire di bien kuko hari abantu no munsi mu banyepolitike murabumva turabazi twarabumvise turababona bagerageje gucanishamo abarundi nagira nshimire ukungene abarundi by'ukuri uno munsi gushika no saha tuvugana ukungene babyifashemo n'ukuri je no vuga ko ari nk'Imana iyo yarakinze kuko amajambo mabi yaravuzwe ibikugwa bibi byarakoretse mugabo abarundi baguma bafatanye mu nda by'ukuri nagira nshimire mbwire ugwaruka aho ruri gose rurondere abantu bagwenspira di bien kuko hari abantu benspira di mal atakindi kintu bo bakora kugira bacanishemo abarundi kuko hari umuntu akubwira ati ninacanishamo jewe niho ngira force ninabona yuko bijya bintu n'ibyaba nabi je niho nsinda bijya abandi nawe akabwa ati bijya bintu n'ibyaba neza nanje niho nsinda urabona yuko abari opaque ari impande zibiri ziba ziriko ziragwana ugwaruka rero gucare rutuze rugwige uruja kwiga urukora ruje rukore hama rurondere ibyago kurusha kutunga muri kazoza kuko urabona yuko uno munsi nta cizere byo kurondera ku banyepolitike tutica ruhande rumwe ugwaruka rurushije kurondera kazoza kacu
namwe Jacques Bigirimana umushana y'imiri yabateye akamu gasaba ko mwohanura eka batitse muri leta bagafata nk'iminsi ibiri basengera ibiganiro kugira ngo ituze riboneke mu Burundi duka ku ijambo mu kanya gato umuntu umwe Jacques Bigirimana
biratanze ndayumvise kandi nzoyishikiriza kuko je ndi Bujumbura kandi naho ntari muri leta abari muri leta turavugana kira noneho ndi je mpagariye imigambwe itavuga rumwe na leta itere mu mashyamba iteka na leta ndafite uburenganzira bwo kuyabwira iyo message zayitanga ariko nagira ngo ahanye subire mbwira abarundi batwumviriza ikintu gihambaye kandi batereza kumva gituma cyane tumye mbere dushikaho twashitse ibibazo bikaba umurengera nk'uko byagenze mu 2015 turi mu biganiro twarajya muri Royal Palace narahamagaye abanyepolitike bashika kuri 9 turi kumwe bavuga ngo bari muri opposition radical ndababwira ni mwebwe bashe naho muri ko baravuga ibyo bwa magiza leta indabanza mwerekane yuko mugomba koko aba vrai partenaire mwerekane neza ko muri abantu bipfuda koko guhangana muri politike guhangana muri demokrasi irondera umurideri umwe mwumvikanye ko mwebwe mugira ube muhurije ko niho n'abarundi babashigikiye bazombwa ati babantu batavuga rumwe na leta turi inyuma turabona ko bari organize turabona ko arabashigana n'abapason ehera barashize umuntu umwe imbere bumvikanye ko kandi iyo bigira uko onye n'ukuri umugambo uri kubutegetsi ntari kuronka amanota waronze amajwi waronze byarabananiye none ibananiye muba mugomba kubaterera kuri inde ibaraje barambwira ngo wowe Jacques Bigirimana wowe uri inyuma y'ubwiza uri inyuma y'CNDP ndababwira ntiho ndabereke jewe nimba ntagomba kurwana ngwanya nkurugiza ngo mfate ibibarije twane nawe nuko mbona yuko arahari kandi abari inyuma yiwe bariho bari fidele kuri we igihugu aragistabilije aratwara igipolisi aratwara igisirikare aratwara leta aratwara byose namwe nyere ku muntu mushize imbere tumuje inyuma kuko twagize kitugora yo dukingira baramubuze ndabandanya rero twe twasanzera
sozera akanya karihuta
dore tugutanga intererano zerutse kujya mu Kayanza imigambo yose ya politike harimo iyo bayitwa yuko itari muri Senarede hamwe n'iri muri Senarede naho iyo Senarede yose itateye igikumo ku rwandiko turashyira ko urugikumo ku rwandiko twise Fedorut yotuma u Burundi bujya mu matora abantu bakajya mu matora meza atekanye adakumira kandi iyo Fedorut twagize twayikuye kuri Fedorut twari twatanze
kuko
ndabona twahinduye iyo twashaka dusare iyo migambwe itaserukiwe itari muri iryo kwedohuza nize ishtere kugikumu hagize cyo abwo ati aha anye nitubibona uko tubahisiguro bijanye maze dutere tujimbere
ego me ndabona
edushikare ku matora twese kuko twibwi ntitugomba gusubira inyuma no kuvuga randi vuye muri 2020 y'amatora
ndabona kanya kihuta cyane rwose mushya nahe Jacques Bigirimana John araturindiye ariko mukanya John ndaguha ijambo reka tubanze duhe ijambo mushya nahe Onesime Nduwimana nawe nyene Emile yamuhaye impanuro avuga ati nimwaje mu biganiro ntimuze mugire ntimuze munane duga ku ijambo mushya nahe Onesime Nduwimana
cy'icambera nce ndakwishira ngaho nyene ikibazo cy'ukunana mugaye kibazo suku tapfi by'umuntu ateye ku mukono naho bya bitagira kazoza cyane naho bya bivisa ari kazoza kamara urume kamara igihurume rumara kuko navuze ko duteza kuba ku Burundi bw'imyaka n'imyaka izokurikira twebwe tutakihari ariko rero hamwe n'ivyo nagira nshimire Jacques Bigirimana akora ako kagohe yavuniye abari bari mu batavuga rumwe na leta ico gihe ko ico gihe gena n'umuvugizi w'umugambo bari ku butegetsi arakoze kandi gusubira kuvunera ko kagoha abantu gusa ico no musaba no musaba kuvugira ivyazi na cyane cyane byo muri FNL n'ivyo gihe kuko iyo bibivyo gusa iyo iyo no mu mugambo CNDD-FDD badukundira bati haba amatora nyamatora umwe wese atora uwo yiyumvamo nubwo nkuru nziza yari kwitoza nta kiringo cya gatatu cyari kubaho nta nduru tuba turimo arashaka kuvuga iki ashaka kuvuga yuko umuntu yemeje amatora nabe yemera aba amatora y'ukuri kuko iyo hatabaye amatora y'ukuri agakoresha igikenye byaryogora mbone nibyo byaba bitera zino ngorane naye handi abarundi barazi ubwenge bavuga bati amatora batugategerezwa kuba ndazimeza
batagwananya shizo hawa tuwibu tenchuti mwese kumuli kumula bandanya kumviza ila diyo hishu kujia Amerika tulikumuna John mwiriwe neza
mwiriwe chane ni mwara mutete wa umherere ya
mwuri hee
mwuri state ya Iowa
mwa akazina kikironi ninde
ndaizei
John duga kujambo kiwazo chimbiro tulikumuna washi ya nahi tukatumie usalukia urunani senareda kana Jacques Bigirimana rongwe mugambwe FNL turi kumwe n'userukiru gwaruka Lionel ndayizeye duga ku ijambo kibazo cimbiro tuko tuvuga cyane cyane ku cyemezo
imugambwe yafashe bose cyane cyane Jacques Bigirimana kuko ndamukurikirana cyane kandi ndamushimira ku kikoro yamakora yavuga nuko abantu badashima hanyuma ikintu nashaka kuvuga cyane cyane ni kuri abo ba opoze nka Onesime Nduwimana n'impanuro nabaha jewe nibagerageze barabe kera nakutse je bambwira ati gerageze urabe ibyo papa wakora bari byo nawe uzokurikiza gukora nibarondera karorero kuri nyakuba wa nyenicubahira umukuru w'u Burundi Petero Nkurunziza barabe ibyo akora nibyo bituma abanyagihugu bamwishiramo bakama bamutora kandi abanyagihugu buriya ntibakunda ibintu by'amajambo menshi bakunda ibikorwa uburi kurakora rero ati ushaje kuvuga iki abo baopoze bari mu mahanga bobo bishinga kuvuga none bariko baravuga batabegereye ninde munyagihugu ari mu gihugu azoja gushiritswe kuri abo bari mu mahanga kandi atakintu na kimwe bigeze babereka babariko barakora rero nibarabe ingene bokwegera abanyagihugu baveho hiyo mu mahanga ndazi niwogerageza kurondera ubutegetsi ufise ikibazo mu gihugu kuko bazi ko ufise ibibazo kandi bizwi mu mategeko niboshobora kugushira ku mutima ngo bagutore hanyuma rero numvise mwatumiye mukuru w'urwaruka sinzi ko ari mukuru w'urwaruka canke
oya numwe mu rwaruka
kome niba nabo nyene bahawe iteka kugira ngo begere urwaruka babahanure kuko ugwaruka nirwo ruhabonera ibara mu 2015 general kurikiraniye hagufi barabahenza ati je mu mabarabara muturira amapine mwono na mabarabara ajya mabarabara bononye nayakoreshejwe na leta aragora gusubiriza kuko n'ubi binoko ni byisha aho bayatuririye rero ababekere babahanure bareke guhendwa n'abantu bababwira ati kora ibi ibagaca biruka mu mahanga abari mu mahanga bose bagi bajanye n'imiryango yabo mukabu kwa rukwa gumviri cha oba abo ba politike bari hanze bose abenshi muri bo bari mu gasho none ko bari mu gasho ababa benshi bari kuba bafasha iki kugira ngo bongere baje mu buzima bari mo kare
murakoze Jean reka duhe ijambo abashinga ntahe bagiricho bavuze ku vyo mushikirije vyimubira mushikirije n'impanuro reka dutangire ku mushinga ntahe onezime nduwimana tuga ku ijambo Alo onezime uratwumva
ego ndabumva
duga ku ijambo
arakoze nimwe matari ko muranyumva ahubwo ariko ndavuga nti arakoze cyane uje gushikiriza ijambo ati ndemere kuvugira mu mahanga mutahe ariko aho yihenze naho yavuze ati ibyo papa wawe ari karakora bibe narije namukora ibyo bibwiwe na se yabibwiwe n'umukuru w'igihugu cyangwa umukuru w'umugambwe kandi nizere ko se nimba ari ntungane agakora ibyo bizomuhesha iteka nimba nahari kigaba naho nyine bizovisaho bizomugeza kuko ibihe birahinduka nubwo se yoba yarabivamo neza n'uwabigiyemo bikamukwegera karambaraye ibyo namambwira abarundi nti abakuru batwaye igihugu cy'u Burundi uhereye no ku mwami bose barafite ibyo bakora bitari byo inka zishokera ku bantu harabaho ibihe bigoye 1793 ryari harabaye ibintu bibi mugabo ntawuvuga bati ukujya babigenjeje niko nako tuzobigenza niho tuzoba twogoroye kuko umuvyeyi ureka kumutuka ariko aramuhanura hanyuma yavuga ati abaje bava mu mahanga nimba yibuka neza atari muto cyane atarishikana imyaka 15 arabaza nimba Petero Nkurunziza hagati y'igihugu y'umwaka 1995 gushika 2003 azomubaze kangahe yageze i Bujumbura canke kangahe yageze Ngozi canke Ibuye ahavuka ibi rero ni bitubire icitwazo ntihagire uwo bahenda ngo bamutsimbataze kubera kuko naho mu kindi bavuga bati kicumbu kigorora kirikiri gito iyo kigoroye nabi kikiri gito kivamo babana b'ivyihebe burya nka bajya bavuga ivyihebe ku isi utamutanguye agifise umwaka umwe ibiri tatu utanguye afise imyaka 20 canke 40 nzi gushobora kubishobora cyane nashaka rero ndamubwira nti impanuro atanga nizo zirumvikana mugabo ntaba zitangira hejuru kubera afise ukuntu yatsimbatajwe cyangwa ukuntu bamushizemo intumbero ibaza ashobora ashaka gukurikiza iyo mubera nziza nanjye niyo mpanuro nomuha mugabo nakakora umukuru w'umugambwe n'umubyeyi w'abanyamugambwe ivyo ntiharabaye ntihakabe kandi twiyumvira yuko iminsi yose abantu bagenda batera imbere cyo gituma n'ibyo byiyumviro by'ugwaruka tubikeneye ntitubikeneye kugira ngo bazosubiremwo nk'ayanyoni bita gasuku tubikeneye kugira ngo tugende dutera imbere kuko uko abantu bavuka bagahura n'ibihe bishasha niko bazanana n'ibyiyumviro bishasha abanyepolitiki b'u Burundi rero manje ndaguye ndagarutse bategereza kujana n'ibihe koko nivyo mugani bashobora kwama batamitswe bakemera ngo nuko nakayitwa umukuru w'igihugu aha turi ejo hari abandi
ariko ikibazo bashikirije ni kwegera abanyagihugu ikintu gihambaye cyane rwose
kwegera abanyagihugu nabivuze yuko nimba igihe twari muri CNDD-FDD turi ku rugamba nabo barongoye igihugu jewe turi kumwe nimba tutabegereye hari ukuntu twabegeye n'ubu birashoboka rero ko tubegera naho twaba turi kure kuko abarundi sabana igihugu si cyana ntigitamikwa amajambo burya uburundi bugona buri maso umuntu aravuga ati ko ndabafashe mpiri ndashobora kubabwira ibyo barabyumva ariko burya siko ibintu biri
namwe mushya ntahe Jacques Birimana ku mpanuro zatanzwe na John muzivuga kwiki duga ku ijambo mukanya gatoye cyane
ndabushimiye cyane John muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika impanuro atanze kandi nimba bagenzi batazumvise twe twazumvise kandi turadishimye cyane hanyuma nagira kuri iyo muvukanyi Onezime arazi yuko yari umuvugizi w'umugambo wa CNDD-FDD kuva kera kuva bagitaha kandi icyo gikorwa gikora neza cyane mugabo anazi neza ko ibyo yavuga abandi batabyemera bose mugabo abyemera abatabyemera ntibigeze bacyafata inkoho cyangwa baje ku maradiyo cyangwa baje hanze batukane barwane barabibayemo murabanamwo kandi uvuga ibyo badashaka uvuga ibyo badakunda amatora araba barayitaba ibanga ngo bayaguterane ngo nuko uvuga ibyo badashaka n'ubu rero wavavane na CNDD-FDD ubu hakaba ariko bavugwa ibyo udashaka gerageze wigenze nk'abamwe bemera bakamugakora mukabana ukivuga ibyo badashaka hamwe gisigaye nagomba ndababwire ko ata majambo yanditswe hamagarira abarundi cyane cyane abari mu Senarede ni bavuka indibene wacu aha Senarede mubona jewe yarankoko yaranyambuye kuko abo bose mubona je n'abagenzi banyu twasangiye twese nagahiye nipfuze ruko dushobora tugagasangira turi mu Burundi turi hamwe twese naho tuba turi kuri pouvoir mugabo tukatse mu gihugu cacu turi hamwe bye byongera cyane hanyuma nabasaba yuko mutokurondera gusubiza inyuma ibyo abene gihugu one zimuradi kwa abene gihugu nabi wawe ibyo biri kubagira nibyo wabaforomye erega je amajambo bavuga meza yo muri ukimetene DPD abanyigu barayumvise kugira ngo batore igwirwa shingiro ndamajambo masasa barinze gutegwa bashite mu ngiro ibaho ubigisha nikareho tuvyemere tuvyemange tuyisunge ibyo bareba dutoreye ibyo bareba dushizemo muze tuje yarusha dushigikira ibirirwa shingiro dushigikira ibi bintu byarivuye mu banyagihugu na cyane cyane byavuye mu byo babigishije mu byo wenyine ubwawe wabigishije kandi barakuyoboka kuko bazi kubavuga neza murakoze
mushanahe Lionel Ndayizeye namwe mushanahe Jonathan wabateye akamo cyane cyane ugaruka mu kanya gatoye cyane rwose umuntu umwe mugira icyo muvuze Lionel ndumva telefone yawe imwinduru nyinshi Lionel
yego ndabumva narahantu ndabumva
kirazira kuja ahantu hari induru uri mu kiganiro girageza bihute cyane
ndabumva ndabumva
moreka reka turakugaruka ko mukanya rero niba wumvise ico twakubajije Lionel Nuba ufite induru nyinshi reka tugaruke ku muntu wanyu radio ijwi rya Amerika Salomo mwiriwe neza muri hega Salomo mu Kayanza murafite ikibazo murafite iki mu biro turiko tuvuga cyane cyane ku byemezo byafashwe n'abanyapolitiki batandukanye bavuga ko bagiye kuja mu biganiro bafite umutima wo gutora inyishu z'abarundi duga ku ijambo ikibazo cy'iki mu biro turi kumwe na Onesime Nduwimana kwa muvugizi wa Senarede turi kumwe na Jacques Bigirimana mukuru mugambwe FNL tukaba turi kumwe na Lionel Ndayizeye ari mu rwaruka mu Burundi duga ku ijambo
mbanje kuramusa abatumiye mwadutumiriye
yego
hamikimbiro cyanje ndabanye ndashimira leta y'u Burundi yemeje kwitabira ibiganiro kandi nkongera nkashimira n'ubwo ruhande bitavugana n'umwe na leta y'u Senarede kwa nabone bemeye kuzo kwitaba mbo rege icyumviro cyanje navuga ati bose ni bagende bafite ishyaka ry'u Burundi kuko yaba leta yaba Senarede bagiye bagenda badadika dushobora kubarambirwa kuko twabanyagi turabona ubundi tukiri igihugu turabona ibiko biragira n'ibitagenda nibagende bumvikana ku kintu kimwe mbo hari leta ndayisaba yugura urubuga rwa politiki kuko mu Burundi urubuga rwa politiki je kubwanye mu nawe tameze neza kuko icyo usanga migambwe niyo bihari ntiyidegenza neza kuko n'umuntu wanyu yagize ngo rajye mu wundi mugambwe bamubonamo ibindi bintu ugasanga aratotezwa nubwo byo biba mu mpishyo mugabe gakogo Senarede nayo nkayibwira ati niba itaje kudadika kuko igumye idadika abanywanyi bayihera ko kandi yari yitegura amatora yo muri 2020 avuga ati abo batavuga umwe na leta bitegura neza amatora y'2020 kugira aje amatora meza cyane ntihagire uzokwita ku mikomo ntiyigeze
wo ashika ugasaka ku Burundi murakoze nshingano y'icyo cyumvira n'icyo murakoze Salomon Rekado usubire tugerageze mushya na Lionel Ndayizeye twumve ko telefone imeze neza Lionel impanuro zitanzwe na Salomon duga ku ijambo mu kanya gatoyi cyane Lionel no telefone yawe ntimeze neza reka tuje kubashinga nta he reka tuje kuri mushya na he Nduwimana Onesime duga ku ijambo impanuro zitanzwe na Salomon
Imanuro dusanzwe na Salomon nziza ko twe twamaze kuziga ko tuzokwitaba ibiganiro tugiye kuronderera inyishu irama igihugu kandi kubw'iwacu ubwo tweho si kuja kuvuga amatora gusa ko biramaze kuboneka ko amatora agira igihe agasendu n'abayavuyemo bakitwara ukutariko bitwaje ngo baratowe no kuzotora umuti urama ubereye igihugu cy'u Burundi mu myaka ijana amajana abiri n'irenga ibisigaye byose dusanga ko hari ibisanzwe impanuro tuzozikurikiza ariko ntihagire ubuzozi bujumbura
azi yuko aje gutamika ijambo abantu nkuko bisanzwe biri mu miryango. Mugane uraho ntavuze avuga ati ndafise ikarama tikarama ishobora byinshi, amenye yuko iyo umuntu agiye mu biganiro atabagiye gusinya ibyo we yumvira, abagiye gusinya iby'abantu bumvikanye, kandi n'ababiko barabaraba baca nke babumbiriza bavuga bati ijya ngingishitswe koko niy'ukuri kandi ni nziza. Ibyo rero ntihagire ugira impungenge zifatiye kumwikeko, nawe uzoja gutamika ijambo, nawe uza gutera kugikumu kubyo yumviriye, tuzutera igikumu kubyo twumvikanye ko kandi bibereye Uburundi, kuko ubwo Burundi ni bwiza. Burya ntitwahunze Uburundi, twahunze kumbure intwaro mbi yaje nk'icyaduka abantu batari bazwiteze. Hanyuma no mu kindi baravuga bati umuntu anatinya ishyamba, atinya icyo byarihuriyemo. Yaba ishyamba ritarimo ibikoko bijyana yiberamo intama n'impene n'udukwavu gusa n'imicungwe canke amapapayo n'ibindi, nabo batinya ishyamba. Uburundi ni bwiza rero, bumeze nk'umurima mwiza cyane wuzuye ibyamwa byiza biribwa, ariko buhoro buhoro wagiye ubabona ibikoko, aribyo byatumye abantu bamwe bamwe bangazwa kandi bitari ngombwa.
Mushyana Jacques Bigirimana, impanuro za Salomo tugakwijamo.
Salomo, ibyo avuze nibyo tuzogira kandi twarabyemeye. Murabona neza yuko mu kubyemera nko mu migambwe itari muri leta twagumye dusaba yuko twotegura neza inzira yotuma abarundi bose baronka amahoro, inzira yotuma dushikira amatora dutekanye, imitima itekanye, abahunze bose bagarutse na cyane cyane abanyepolitike. Ibyo rero biriko biraza, muramaze kubona abanyepolitike batari bakamaze gutaha nabo batarataha, turiko turasaba ko hoshigwaho ibintu byose bishoboka kugira ngo imitima yabo ireme batahe, kandi biriko birakogwa. Icyo ni icya mbere. Ku ruhande nabonye rw'abo muri leta twabonye badutumira, baradutumira baratubwira bati turafite mesaje tugira tubahe, tubwize gutya zo twumva n'icyubahiro umukuru w'igihugu aratangarije abone n'amakungu ko atazosubira kwitoza. Naho ibwirizwa shingiro ryarivuga y'u Burundi ryari ryemejwe n'abanyagihugu ryabimurekurira, icuca tugatiyo ni intambwe rero acarongera agira ati yabisigaye ibyingene amatora ntarimo jewe yogenda neza, genda mubivugane mw'iby'imigambwe, mubivugane icyo muzoshikiriza n'icyo nyine. Ejo mutse tugenda mu Kayanza dushiraho Fedohute, ubu naho turateye indi ntambwe iruhande y'iyo Fedohute, turemeye kujya kuganira n'abo bavukanye bene wacu bari hanze batashoboye gushika mu Kayanza kugira ngo tuvugane. Mu gico tudashobora gushika ko nuko tudasubira inyuma, tuzogera tuvugana icyo tuma abo bavukanye bacu bataha imitima yari itekanye kandi bose mu gihugu bagatekanirwa, nicyo tuzovugana. Hanyuma duhegeje tuce turaba rero ingene tuca twigira hamwe code electorale barimwo nabo nyene twese turimwo, bigatuma iyo code electorale dushikana ku matora meza. Twovuga tuzogeza gukora mugabo bakaza bavuga ngo tugiye kuraba ibiganiro nk'ibi bya Arusha ngo turabe ingene ngo hazo ibintu bizomara imyaka bajya bikora bivuga ibyo bintu, nkuko mvuga ati amatora ya afisi ibiganiro bya nyuma atabwo bigiye gutangura. Aho rero uwo mugenzi je ko aravuga nibaza yuko aho tutari kumwe tugiye gusozera ntitugiye gutangura.
Tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Thomas. Mwiriwe neza Thomas?
Mwiriwe neza.
Muraho? Ego me turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ingingo ibyatangajwe n'imigambo itandukanye harimo urunani senarede bose bemeza ko zaje mu iganiro ikaba kategura n'amatora mu 2020. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ego ahanini njye nagomba ntirizwe ku mpande zose kumva bafise umutima wo gukuguru cyangwa abanda bita abanyagihugu bakumva neza yuko amahoro ari ntasubirizwa ari ay'agaciro gakomeye. Yeno vuga nti intambwe idasanzwe kuko mu minsi yahera bagahumba muri leta ngo ntituza kwicarana n'aba ntituza kwicarana n'aba, bigatuma ibiganiro abari abandi bakavuga ko bitabaye ataco bishika ko kubera baduhura muri leta atanze umwajangiye ubwo ntituza kwicarana n'aba ntituza kwicarana n'aba. Iyo kuba bafashe intumbero yuko bavuga bati tugomba twicarane turonde enye tegure hamwe amatora abantu bose biyumvamo yumva ko ari abenegihugu bashyitse bakiriwe ata ngorane yo kubatera intege rero no kurangiza hariho kuvuga no gukora rero twari turi nk'abatoma ngo mbeshyigikire izina ryanjye tuzobyemera neza tubonye uko ibiganiro biriko biraba kuko hari aho duhura ku minota wa nyuma ubwo ngo ko naka ndamuhise azoba arimo ngo yinjyayo rero ibyo uvuga ariko iyo ngeso yogabanuka ikavaho no kuvaho burundu kugira igihugu gitegurwe neza amatora yinjire atamuntu yidoga kuko bagiye bararaba ibyatatse ibiganiro nta byari kuba n'ino saha kuko benshi abari mu migi yagwanye icyo gihe abari bafise
abanyapolitikisozera kanya ndabona kihuta Thomas
ego rero navuga nti abanyapolitike benshi bari bafise ibintu bagirizwa ariko baravuze batije tubirengere tubongera amahoro
ego mele kaduhe akanya batumire kugira ngo bagire icyo bavuze ku byimbero mushikirije rika dutangure kuri Lionel ndayizeye umushana Thomas avuze ko amahoro ari adasubirizwa ni cyimbero mushikirije kuva kera duga ku ijambo mu kanya gato munsi munotu
ego arakote cyane by'ukuri nkuko twabivuze twavuze amahoro tobye ndushigikira tuvuga ati amahoro aya mahoro rero ukubona mu Burundi yatosekaye kubwo ingufu z'abarundi abanyepolitike ngo mansurinya abanyepolitike kuko ikibazo cy'abahaya mu Burundi nta abanyagihugu bato bato basubiranyemwo ikibazo kiri ngaha mu Burundi n'abanyepolitike bagwanira ibyicaro byabo n'acu gituma mubona tugeze aha muri kawo uno munsi tugezemwo
rero
icyo nagomba guhandura abanyepolitike ku mpande zose nagira nsabe nk'umuvugizi wa Senared by'ukuri turabona neza yuko nk'uko nabivuze mudafite objective imwe murabe abafise objective yo gutabara igihugu abari bo mushira imbere abafise objective yo kuzimanganya ubuzima bw'abanyagihugu canke kugufutanya igihugu by'ukuri mubigizeyo no muri leta habuko muri leta ababandanya badadaza ati ntumviriza abace ntumviriza
ndabura kanya kagiye mushya nta heli yone
urabo kongene bashura guhuriza ku kintu kimwe ariko abarundi baronkwe umutekano baje mu mahoro
onezime umuntu umwe namwe ku mpano zitanzwe na Thomas mukanya gatoye cyane gose munsi y'umuntu umwe
sino na ushitsa icyo ndashaka kuvuga nuko abavuga ko abafite umugambi mubi wo kuzimanganya igihugu kukwegera mu ngwano gutuma bene Burundi birirwa birukanganywa ko kubera barukanganywa ko n'amakungu bakoze ibyagahora byagahomera abantu n'abandi bazana ingwano zigitahera cyo ndabemereye ko abari kubigiza inyuma ivyo kuvuga navyo ko tugeze imbere cyangwa inyuma nkuko umucuti wanje Jacques Bigirimana yabivuze araziko twabanye navyo nyene nta kibazo biteye mugabo tuzobanza turabaho turi mbega turi inyuma mbega turi imbere nitwasanga aho tuzoba turi nitwasanga ari inyuma tuzotera intambwe ko dusubiye inyuma tuca tugwa mu kinoko rero nkashaka ko uru rupapuro rw'inzira bavuga iyo nzira ntiyoshika mu gihe abatora n'abitoza bose bari mu gahinga abandi mu mabohero
n'ibindi
abarundi ntibasimbuye n'umutima
mushya ntahe Jacques Bigirimana namwe ku mpanuro zitanzwe na Thomas mukanya gatoye cyane rwose munsi
mu biganiro yarusha tugiye kujyamo nzotera icyumviro kandi nzogihagarara ko cyane bazaba babyumva nzohagarara kuri iki cy'uko abo barundi bene wacu baonezime n'abo bandi bari kumwe bari hanze ko rw'ibishoboka byose bagataha icyo nzogihagarara ko cyane kandi cyo nzogihagarara ko rwose gushikaho ndakironkera inyishu kugira ngo batahe nge nama mvuga iminsi yose nta usomera induru ivuga mugabo nabo rero nibumve yuko batashe baje kubaka nibategure politike y'ukubaka nibategure ntibamenze mu kanwa politike gutyoza politike yo guteza uruhagarara igihugu barashikiriza amajyambo rimwe na rimwe kandi n'iminsi yose ugasanga igihugu kimuhagarara abantu bose badukuye ko umutima kandi bazi neza ibyo ariko baravuga atari byo ubwo rero ndasabye nshimitse baze bazi uko tugomba kubaka abarundi barahaze kubeshyegwa
mushinahe Jacques Bigirimana ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire mushinahe Onezime Nduwimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire Lionel ndayizeye ndagushimiye nawe tukaba dushimiye kandi abanywanyi b'iradio Ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo turashimiye kandi n'abaduteze amatwi turashimiye Fatou Kalala na Laura badufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.
mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.